Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoro wa mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika. Amashirahamwe yigenga agera kuri 90 asaba ko haba itohoza ryigenga atahuriye yangamiye ku rupfu rw'umenyesha makuru umunyarwanda John Williams Ntwari yakora inkuru zishimikiye hanini ku matohoza.
Yatangazo ryasohotse asaba Leta y'u Rwanda kuba habaho icyo twakwita nk'amatohoza yigenga ku cyaba cyarishe John Williams Ntwari. Hashize ibyumweru bibiri John Williams Ntwari yitabye Imana. Kugeza ubu nta kintu kigaragara bari basohora cyerekana cyaba cyarishe Ntwari Williams.
Uyu ni Noel Zihabamwe, ni umwe mu batwara rimwe mu mashirahamwe ariko asaba ko haba amatohoza, ariko polisi y'u Rwanda muribuka ko yavuze ko yahitanywe n'isanganyamoto. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro mu ngabo z'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC mu mfunyapfunyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birukanywe. Ibitero vy'urutavanako muri Burkina Faso bimaze guhitana abantu barenga 30. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ari mu rugendo rwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo President Tshisekedi yamwakirije yagarutse ku mubano Kongo ifitaniye n'u Rwanda. Idonido yano makuru yose tubafitiye ni mu kanya gatonya, mube hafi ya maradiyo yanyu. Turayahera muri Pakistan aho igitigiri cy'abahitanywe n'igitero cy'ubwihevyi kigeze ku bantu ijana. Oriana Itangishaka atubandaniriza ino nkuru.
Icyo gitero cyakozwe ejo ku munsi wa mbere mu masaha yo kumuhingamo, aho abantu basanzwe basengera ku mugwa mukuru w'intara ya Khyber Pakhtunkhwa Peshawar. Cyakomerekeje abandi bantu bashika ku 150. Kuri uno munsi wa kabiri abajejwe gutabara imbabare bari bariko bararondera abantu baguweko n'inyubakwa. Icyo gitero cyari gikomeye ku buryo cyasambuye iyo nyubakwa. Benshi bo baguye muri iryo sanganya bari abapolisi bo muri iyo ntara, kubera bo bakunda kuhasengera hamwe n'abandi bategetsi ba leta. Abategetsi mu gipolisi ntibaciye batangaza amakuru yerekeye icyo gitero ako kanya nyene, yamara batangaje ko amatohoza yatanguye. Mu rwandiko rwasohowe na leta ku mugwa mukuru wa Pakistan Islamabad, umushikiranganji wa mbere Shahbaz Shari yiyemereje icyo gitero cy'abihevyi i Peshawar. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Imran Khan yahoze ari umushikiranganji wa mbere akaba ubu ari umukuru w'imigwi itavuga rumwe na leta, nawe nyene yiyemereje icyo gitero avuga ko ari iterabwoba.
Abahinga bishamwe mpuzamakungu ONU basavye uno munsi ko habayitohoza gigenga ku vyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomera bunwa bishobora kuba vyarakozwe n'inteko za leta ya Mali n'umurwi w'abacangiro w'Abarusiya Wagner Group muri ico gihugu. Mugenzi wacu Fidela Niyongabo adufite ibindi kuri ino nkuru.
Leta ya Mali yashitse ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'2021 yatangaje imbere yaho ku inteko z'Uburusiya muri ico gihugu atarabacangero, yasiguye ko ziriko zifasha kumenyereza inteko zaho zikoresheje ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya gisirikare bivuye mu Burusiya. Ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi bitangaza ko inteko z'Uburusiya ziri muri Mali zirimo abacangero b'umugwi Wagner Group. Itangazo ry'abahinga bigenga bishyirahamwe ONU rimenyesha ko kuva mu mwaka w'2021 baronse amakuru ateye agahinda y'ubwicanyi bukabije, ibibanza byafubwemo abantu kivunga, kubereza abantu igufa gusahura, gutunga abantu mu buryo butisunze amategeko no kuzimanganya abantu byakozwe n'inteko za leta ya Mali nabo bakorana. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Mali ntishyuye buno nyene abajijwe kugira icyo avuze kuri ibyo byagirizo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje mu mwaka uheze ko leta yiwe atasano ifitaniye n'abari mu mugwi Wagner Group bakorera muri Mali. Yamara yamenyesheje ko leta ya Mali ifise uburenganzira bwo gukorana n'amashyirahamwe yigenga yo mu Burusiya. Mali iriko itana mu mitwe n'abagwanyi bakorana n'umugwi Al-Qaida na leta ya Kiislamu bamaze imyaka 10 bakora ibitero muri cyo gihugu byatandukiye ibihugu bihana imbibe igisirikare cya Mali kirahakana ko hari ibyaha gikora kimenyesha ko cisha abagwanyi 203 mu byo kivuga ko ari bikogwa bya gisirikare.
Fidele tukiri ku mugabane wa Afrika ibitero vy'urutavana ko muri Burkina Faso bimaze guhitana abarenga 32 kandi 30 bimaze guhitana neza na neza 32 kandi mu misi mike. Oriane itangishaka
kuri wa kabiri umushikanganje w'igaga cya leta mu Burundi ari kumwe na mugenzi we w'ubudandaji yakoranije abakorera mu gisata cy'amahoteli.
Mura dutunga elojo irika neza ube wihanganye kuri yo nkuru yawe yama hoteli warugiye kwitubwira turagaruka ko makuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru ya Oriane itangisha kanari nsavye muri Burkina Faso ntishoboye kuboneka, ariko Oriane turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire ibyo umuryango w'umudiplomate wa Amerika yagandaguriwe muri ico gihugu ca Sudani. Ama Amerika ikavuga ko uwishe uwo munyamerika arekuwe kandi yari yaciriwe igihano cyo Oriane tubwire ivyino nkuru.
Urakoze cyane Jan Nene na Hasgo Ego. Uwo munyamerika wa yitwa John Genzil umuryango we wabitangaje kuri uno munsi wa kabiri uvuga ko abategetsi bo muri Sudani barekuye uyu mugabo yagiriwe n'icaha cyo kurasa akica uwo mukozi wa leta ya Amerika yakorera mu gisagara cya Khartoum mu mwaka wa 2008. Ibyo bibaye nyuma yaho muri 2020 leta ya Sudani yapfunditse amasezerano na leta ya Trump yo gushumbusha uwo muryango wabuze. Abdul Rauf Abu Zaid yashizwe ku rutonde rw'abagizi b'iterabwoba na leta ya Amerika mu mwaka wa 2013 yafashwe hacindwe inkeyi nyuma yaho arasi uyu munyamerika. Umunyesudani yarasanzwe ari umushoferi wa John Grenville yakorera ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID yakaba yagiriwe n'icaha cyo kwica aca afungwa ahabwa kandi n'igihano cy'urupfu. Abdul Zaid yari amaze imyaka 15 mu gasho i Khartoum ariko yarekuwe je ku munsi wa mbere nk'uko bitangazwa na murumuna we Abdul Malek Abu Zaid yabishize ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana amasanamu yirekugwa rya Abdul Rauf asohotse gasho. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu buvuga ko bwamenye irekugwa rya Abdul Rauf Abu Zaid kandi ko bwasavye amakuru yavyo abategetsi ba leta ya Sudani.
Oriane itangishaka urakoze kuri iyo nkuru. Hama dutumira abakunzi b'ijwi rya Amerika kuza kuraba iyo wari utwe iyo twari tugiye kumvisha Burkina Faso itabonetse kuri izi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri Madagascar naho igihugu citwa Cheneso cahitanye abantu 30 abandi 20 irengero ryabo ntirizwi ni mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu vyabo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo iyo nkuru ya inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ico gihuhusi Cheneso kibaye ca mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Madagascar kiragiramirwa kenshi n'ibihuhusi bitari bike uko umwaka utashe. Ikigo kijejwe guhangana n'ibiza ca leta y'ico gihugu caratangaje mu cegeranyo casohowe mu ijoro ryejo kuwa mbere ko abantu bagera ku 37 bavanywe mu vyabo n'ico gihuhusi canatumye haba imyuzure n'isenyuka ry'imisozi. Leta ya Madagascar yari yatangaje ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi Cheneso bari 16 mu ndwi iheze. Abantu batari munsi 138 barapfuye, amazu y'abandi bagera ku 130 yarasenyutse, barabura aho bakiye kumusaya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022 hari nyuma yo ko Madagascar isinzikajwe n'ibihuhusi bine bikomeye.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezeho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza n'ayandi mushaka kongera kandi kwimva kuri izi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome tumira mategato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari. Abofisiye b'ingabo z'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro mu ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birukanywe. Ibi ni nyuma yuko umubano hagati ya Kongo n'u Rwanda utameze neza muri no minsi. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato, ariko imbere yo kuyigaruka ko mugenzi wacu Edi Rwema abanze atubwire ku by'umubonano wa Papa Francisco ari kwagendera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kubonana na president w'ico gihugu Felix Tshisekedi mu rugendo rwiwe Edi ibindi vyabari no musi nibiki
Urakoze Diane umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yatangiriye urugo rugendo ku mugabane wa Afrika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nyuma y'imyaka 37 Kongo isuwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri icyo gihe icyo gihugu kitwaga Zaire ku isaha ya saa 8:33 za kumanywa ku isaha y'Kinshasa nibwo indege itwaye Papa yageze ku kibuga mpuzamahanga cya Ngiri aho yavuye yerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu aho agomba kugira aho yagiranye ibiganiro na President Felix Tshisekedi wa Kongo imihanda iva ku kibuga cy'indege yari yuzuye abantu bategereje gupepera uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika kimwe cya kabiri cya miliyoni hafi 90 zituye muri Kongo bayoboka idini Gatolika nkuko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters Mu minsi itatu azamara muri Kongo Papa Francisco azabonana n'abategetsi batandukanye abo barimo President Felix Tshisekedi babonanye uyu munsi abadiplomate n'abahagarariye imiryango ya societe civile Papa Francisco w'imyaka 85 amaze iminsi afite uburwayi bwo mu mavi amaze kururutswa mu ndege bamushize mu kagari kagenewe gutwara abarwayi yakiriwe ku kibuga na ministre w'intebe Jean-Michel Sama Lukonde ku rubuga rwa Twitter ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byanditse ko bihaye ikaze Papa Francisco mu gihugu gituwe n'abagatolika miliyoni 45 byavuze ko bashimishijwe nuko Papa yubahirije ubusabe bw'umukuru w'igihugu bumutumira bwatanzwe mu mwaka w'2020 mu ijambo yavuze amaze kugirana ibiganiro na President Tshisekedi umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika yanenze amahanga n'ibihugu bikize kuba bikomeje gutererana Kongo mu byago n'amakuba menshi iki gihugu cyakomeje kunyuramo papa yamaganye icyo yise genocide yirengagijwe yakorewe abanyekongo bagera kuri miliyoni 63 mu gihe cy'imyaka 30 ishize yasabye amahanga guha Afrika gahenge no guhagarika isahurwa ryayo yagize ati muhagarike kuniga Afrika si kirombe cyo gucukurwamo no gusahurwa yasabye ko bihagarara muri Kongo hagashirwa imbere guharanira amahoro nituze mu gihugu mu ijambo rye President Tshisekedi yongeye gushinja amahanga n'ibihugu bituranye guhungabanya umutekano w'igihugu cye bashyigikira imitwe itandukanye yise iterabwoba ayatunza gatoki u Rwanda kuba ruri mu biza kwisonga mu guhungabanya umutekano wa Kongo yagize ati umuco wacu wo kwakira neza abashitsi wangijwe n'abanzi b'amahoro barimo imitwe y'iterabwoba ikomoka mu bihugu duturanye yavuze ko ayo mahanga ari mu Rwanda akoresha akanafasha imitwe y'inyeshyamba mu guhungabanya umutekano mu gihugu cye hagamijwe kugisahura kuri ingingo U Rwanda igihe cyose rwakomeje guhakana ibirego bya Kongo ahubwo rukavuga ko Kongo ariyo itera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kigali mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru Jeune Afrique President Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko atazemera ko igihugu cye kiburwitwazo rw'imiyoborere mibi y'abayobozi ba Kongo ejo kwa gatatu biteganyijwe ko Papa Francisco azayobora igitambo cya misa kizakurikirwa n'umubonano azagirana n'abakorewe ihohoterwa kubera imvururu ziri mu burasirazuba bwa Kongo izo mvururu zarushijeho gukaza umurego muri iyi minsi havugwa intambara hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru mu kiganiro yahaye abanyamakuru bamuherekeje mbere yuko agera muri Kongo Papa Francisco yavuze ko yifuzaga gusura umujyi wa Goma ariko ko bitagishobotse kubera intambara ivugwa muri ako gace ubwo indege yari itwaye Papa yagurukaga hejuru y'ubutayu bwa Sahara Papa Francisco yasabye abo bari kumwe gufata umunota umwe wo kuzirikana abimukira bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane ntibabishobore n'abandi babigerageje ubu bakaba bafungiwe ahantu hatandukanye bose bagerageza gushakisha icyo yise ubwisanzure ku mbuga nkoranyambaga z'Ijwi rya Amerika. Uruzinduko rwa Papa benshi bazigize icyo baruvugaho. Uwitwa Cyprien Maniragaba yagize ati arakaza neza mu karere k'ibiyaga bigari, aho wendejo bamwumvira bagatanga agahenge ku baturage birirwa bicwa abandi bagakurwa mu byabo. Uwitwa Jean-Pierre Bizumuremyi we yagize ati Papa wacu wenda yakunga Kongo n'u Rwanda bakava mu byo barimo bakongera kugenderana. Igihe cyose azaba muri Kongo azakimara mu murwa mukuru Kinshasa, aho azava yerekeza muri Sudani y'Epfo kuri wa gatanu. Uruzinduko rwa gatanu Papa Francisco agiriye muri Afrika kuva mwaka w'2013 akimara gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika. Icyo nakubwira Diane nuko kugeza kuri uyu munota ntacyo Leta y'u Rwanda iravuga ku byavuzwe na Papa cyangwa se na Perezida Felix Tshisekedi.
Urakoze Edi Rwema, ubandanye udukurikiranirana iyo nkuru y'urugendo rwa Papa Francisco ari muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Nanabicaye ku masonga tugitangura amashirahamwe ategamiye Leta n'amashirahamwe ajeje kumenyesha amakuru agera kuri 90 asaba itohoza ryise ryimbitse ku rupfu rwa John Williams Ntwari, umenyeshamakuru yakora ahanini inkuru z'amatohoza mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yemeje ko Ntwari yahitanywe muri uku kwezi kwa mbere n'isanganya y'imoto, ariko hari abagihiga imanga kucacira muhitanye. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Noel Zihabamwe, umwe mu barongoye rimwe mu mashirahamwe yasohoye urwandiko yise Rwanda Accountability Initiative, amusigurira igituma urwo rwandiko barusohoye n'impamvu bagwisuka.
Nibyo koko iryo tangazo ryasohotse asaba Leta y'u Rwanda kuba habaho icyo twakwita nk'amatohoza yigenga ku cyaba cyarishe John Williams Ntwari. Impamvu ni uko hashize ibyumweru bibiri nyakwigendera John Williams Ntwari yitabye Imana, ariko ibyo byumweru bibiri bishize ubu kugeza ubu nta kintu kigaragara bari basohora cyerekana cyaba cyarishe Ntwari Williams.
Muvuze ko ata kintu kigaragara kirasohoka mu bisanzwe, mwebwe ni ikihe mushaka ko kija habona kugira ngo mwumve neza cyo cyatumye urupfu rwiwe ruba?
Dusaba yuko habaho amatohoza mpuzamahanga yigenga akareba uburyo uwo nyakwigendera John Williams Ntwari yitabye Imana. Bivuga yuko ngo yazize impanuka kuri moto, ariko nkuko nabivuga mu kanya hashize ibyumweru bibiri polisi itari yatangaza icyegeranyo cyerekana kuko icy'uwo mugabo yazize.
Ibitangazwa rero na Leta y'u Rwanda gushika ubu ntibibanyura?
Ntabwo navuga ko bitanyura nk'uko bitatunyura. Impamvu ni uko nk'uko byagiye bitangazwa iminsi ishize, uyu nyakwigendera mbere y'urupfu rwe hari hashize iminsi bwe avuga yuko umutekano we utari umeze neza. Mbega mbere n'umunsi umwe mbere y'uko apfa yivugiye yuko hari umuntu bari bahuye amubwira yuko n'ubu ngubu kuba ari kuvuga agomba kubanza gufunga telefoni. Hari n'ibindi noneho n'izindi mpamvu ateza gusaza nyakwigendera John Williams Ntwari. Hari n'abandi Banyarwanda bagiye bapfa iminsi yashize bagapfa ariko mu mpfu umuntu yavuga wenda atashyira amakenga. Akareba muri urwo rwego dushaka yuko hakabaho ankete ndavuga yigenga ku rupfu rw'uwo muntu, kuko bigaragara yuko hari abantu benshi mu gihugu bakomeje gupfa ariko bagapfa mu mpfu zitumvikana.
Iryo kete mwasohoye iryo tangazo rigenewe bande?
Itangazo twasohoye rigenewe cyane cyane imiryango mpuzamahanga n'ifasha u Rwanda, cyane cyane nk'uko mwabibonye harimo umuryango w'ibihugu bivuga Icyongereza Commonwealth, hakaba indi miryango itandukanye n'ibihugu bitandukanye kandi ifasha u Rwanda. Twari tubasaba kuba basura u Rwanda kuba habaho iryo tohoza kugira ngo bamenye koko icyishe nyakwigendera John Williams Ntwari.
Mu gihe ibyo mwiteze inyishu mwaba mwiteze kuri iryo tangazo mwasohoye mutoyironka, ni iyihe ntambwe ikurikira mutegekanye?
Hari nyinshi n'imiryango myinshi nk'uko tubizi, ariko tuzi ku Rwanda hari amasezerano rwagiye rusinya. Ayo masezerano mu byo basinye hari inzego zinyine zishobora kunyuramo kugira ngo tubasohore koko bashyira igitutu kuri Leta iriho ubungubu kugira ngo uko iryo tohoza rikorwe. Bivuze uko nimba nta kintu gikozwe na Leta iriho ubungubu hari zinzira zifashishwa tunyuze cyane cyane mu miryango nk'iyo, cyane cyane u Rwanda rwagiye rusinya kuba wakubahiriza ayo mategeko.
Muri make mu kurangiza, abatazi uwo mumenyeshamakuru yagira amatohoza ku byaha John Williams Ntwari, hari umuntu ki hari ibindi mwashobora kubwira nk'abatari bamuzi?
Nyakwigendera John Williams Ntwari umunyamakuru wigenga yafatwaga nk'umwe mu banyamakuru bake cyane mu gihugu bakoraga umwuga w'ubunyamakuru bigenga.
kumenyekanisha makuru n'ibitagenda neza mu gihugu nkuko bivugwa n'amashyirahamwe menshi cyangwa benshi twagiye tuvugana. Akaba ari umuntu umwe cyane wafatwaga muri iyi minsi nk'umwanzi kubera inkuru nziza yatangazaga zerekana utagenda neza n'ibigenda neza. Akaba ari umuntu twavuga utaratinyaga kuba yatangaza inkuru abanyamakuru benshi nk'uko byagiye byumvikana batinyaga kuvuga. Umuntu nk'uwo twabonaga ko ari nk'uko yabyivugiraga yari ijwi ry'abativugira kandi biragaragara nk'uko akazi yakoraga kari akazi katoroshye. Uko ubuzima bw'Abanyarwanda benshi babaye mu bwoba, Abanyarwanda benshi baraba no kuri ntibakuvuge, Abanyarwanda benshi bashobora no kwemera bakicwa aho kugira ngo bavuge ukuri. Hari aho kuri ngiye mbona ntwari yari umuntu kuko wina intwari nk'uko izina rye rimuvuga, hari aho arimo hago twumva yuko rwose akabayeho ubwo bushake bw'uko hamenyekana icyo yagize.
Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze cyane.
Rakoze na wewe Fidele kuri ico kiganiro. Tukibutsa ko agishengera polisi y'u Rwanda yavuze ko yahitanywe n'isanganya y'imoto. Tumira mate gato hamatse tuja mu Burundi. Mu Burundi umushikiranganje ajeje kigega ca leta yategetse amahoteli kurihisha abakiriya amafaranga mva mahanga nka ma euro y'abanyaburaya canke amadolari ya Amerika. Ingingo yafashe ibwirizwa gutangura gukurikizwa muri uku kwezi kwa kabiri buca dutangura. Mgenzi wacu Eloge wirika neza atubwira ibindi kwino nkuru.
Kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'igaga ca leta mu Burundi ari kumwe na mugenzi we w'ubudandaji yakoranije abakorera mu gisata cy'amahoteli kwa rugira barabire hamwe uruhara rwabo mu guteza imbere ivyerekeye ivyokorwa kugira abamukerarugendo bahurumbire kugendera kurusha Burundi. Umushikiranganje Odate Nyonzima avuga ko amafaranga atangwa n'ingenzi biciye mu mahoteli n'amazu y'uburiro n'ubunywero ategerezwa kumenyekana neza kugira leta imenye uko itunganya ibijanye n'ubutunzi n'ikigaga cyayo ifatiye kuyo yinjiza muri ico gisata. Yamenyesheje ko amahoteli yose abwirizwa kwerekana mu mahera y'agaciro cyane cyane amadolari y'Abanyamerika amafaranga yinjiza.
Ko twifuza nuko ihoteli yose yoba ifise konte mu madovize, ayo mahera mutoza ku ngenzi mwafishe amatarifu amadolari generalmo, ayo mahera mukaheza mukatoza mukaheza mukajana muri banki. Imagine handi muri kuvunja kuri mashini wawe mwajyane muri banki tubone yuko amahera bariko bayadefoza kuri konti. Le konti sont libres mugabo reglement cyo dushanje hari mu kore particulier et les personnes morales bemerewe kugura amakonti and devise bagashyira ko ayo madevize. Hanyuma mukazokorabora mugakorana neza n'igishaka kijejwe ingenzi ku mipaka. Bazoba bakishe amadone yose y'abantu binjira mu gihugu n'amahoteli bashikiyemo. Ubwo nta muntu azogwa ngo azobinyegeza bakugira ngo yakire abantu 10 yakire abantu 100.
Nyonzima amaze amezi ane yaramutswa ikigaga cya leta asigura ko iyi ngingo atari iyo kugaramira abakorera mu gisata cy'amahoteli, ahubwo ifite intumbero yo gufasha abarundi muri rusange.
Leta ntigomba gutwara amafaranga y'agaciro kuko amafaranga y'agaciro yakoresha mugabo ko abantu baronka amafaranga y'agaciro bagaca bayanyegeza murabona ko ibintu byinjira tuguma twimporta ibintu kandi byinshi kandi biriyongera. Nuvuga ko amafaranga y'agaciro mu gihugu arinjira mugabo yinjira mu mufuko y'umwe wese. Iyo umwe wese rero ayabitse ntibiheza ngo bifashe ubutunzi gukora. Mugabo amafaranga mwebwe mwese y'agaciro mufise mwe yabitse muri banki nuvuga ko hasha haba likidite and devise ibanki yashobora kuyakoresha mugabo mudepoza ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi nta ribitire rero ishobora kuhava. Mugabo uyafashe ukabika mu yirundi akabika mu gihe murumva yuko ukasohera aho ushakiye ari wayabitse mu gihe ayubitse mu gihe ntacyakora abari tezorize cyaka mu bitabo yuko mwese muraciye ubwenge murabizi mwarabyize benshi ushaka ayo mafaranga abikwa mu buryo cyangwa abikwa ahandi hantu muri banki aveyo aje muri sindiku bankere.
Yamanda Isaba twari gisata cyagwiza tunga bashize umutahe mu mahoteli hari cyasa ba leta kugira ibona ikeneye uguteza imbere inyubako na cyane cyane amabarabara.
Ingenzi abaturiste baza bataje gufata icumba baje kuraba ikintu igihugu gifise ciratiro kimboneka rimwe gituma abantu bahurumbira kukiraba. Ibyo rero byinshi nimwe twita amasite turistike nayo ni make ari mu kisagara ca Bujumbura. Aho rero ari ruguru mu ntara hagati kandi kenshi tusanga atagendegwa batayahurumbira kubera ibintu nyamukuru nka bibiri icambere nuko atama hoteli ashobora kwakira abo bantu ngo baruhuke iyo barushe ngo bavune inyota iyo banyotewe canke babafungurire kaba bituma ingenzi nyinshi zitaza mu Burundi ikigira kabiri nuko nk'ibibanza ingenzi ishaka kuraba usanga amabarabara amwamwe adakoze
ndayisaba serukira bene amazu y'ingenzi mu Burundi yifuza ko bahabwa iminsi
mwabonye ko hataje abanyamahoteli bose haje bakeye kandi benshi nabibujumbura twe twifuza yuko turonka umwanya wo kuvugana n'abantu afite amahoteli hagati mu gihugu
mugabo leta ivyifuza vuba mbere ingingo izoja mu ngiro kuva kuri uyu wa gatatu
ingingo ikijya mu ngiro uyu munsi nyene ukwezi kwa kabiri tugufate nk'ukwezi kwa karorero donc le mois témoin haimaze turabe yuko ibiharo byo tushaka kubironka tukaronka ibiharo by'abantu binjiye mu gihugu n'amafaranga batanze kuri hoteli kuri hoteli ibanye nkuru ikibaha rupapuro mutangira kora raporo amarero ni kwahera itariki 28 tuze turabe amafaranga yinjiye y'agaciro aciye mu gisata cy'amahoteli
Mumise ya President Ndayishimiye yari idogeye igisata cy'amahoteli yemeza ko cyakira amahera y'agaciro beneyo bakayahereza mu mifuko yabo ariko muri banki nkuru y'igihugu bakajanayo amarundi yonyene umwaka wa 2022 ibiharuro bitangwa na leta vyerekana ko Burundi bwakiriye ingenzi zivuye hanze y'ubutaka bw'ico gihugu zigera ku 281,451 455 ubwo bushikanganje bwibaza ko yugururwa y'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi hamwe n'utwigoro leta iriko irakora kugira abanyamahanga batinyuke kuza mu gihugu bizotuma ingenzi zikomeza kwiyongera eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turaza gusozera ano makuru ariko imbere yo kuyasozera reka ngende ndabibukije muri make kumungere wa Ecclesia Catholica Papa Francisco yatanguye urugendo rwiwe rw'imitsi 6 ku mugabane wa Afrika yarutanguriye muri Republika Demokarasiya Kongo akazobandaniza muri Sudani uno munsi muri Kongo mu rugendo rwiwe Papa Francisco yamaganye abatiza umurindi imvururu n'umutekano muke muri Republika Demokarasiya Kongo avuga ko babagamije gusahura ubutunzi bw'ico gihugu yabonanye na president wa Kongo Felix Tshisekedi biratekanije ko ahava anabonana kandi n'abaserukira ibihugu vyabo bitandukanye muri Republika Demokarasi ya Kongo harimwo n'abaharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu Muri make mu Burundi umushikiranganje jeje kigira cha leta ategetse amahoteli kurihisha abakiriya amafaranga mva mahanga nk'ama euro y'abanyaburayi n'amadolari ya Amerika ingingo yafashe ibwirizwa gutangura kukwirikizwa muri uku kwezi kwa kabiri ikuza naho mu gihugu cy'u Rwanda inyuma y'indwi zibiri umenyesha makuru yitwa William Ntwari yakora mato inkuru zishimikiye ahanini ku matohoza ashengeye abatari bake babandanya gusaba ko hakugwa matohoza yimbitse harabagera ku mashamwe amashamwe agera kuri 90 yasavye yuko ho ba matohoza nimbwe polisi y'u Rwanda yo ivuga yuko yahitanywe n'insanganya y'ipikipiki mushaka gukurikirana kandi no nkuru kuri we zitataka burungu radio yacu vewa akaburungu com Ibitero vy'urutavana ko muri Burkina Faso bimaze guhitana abantu 32 mu misi mike navyo nyene mashaka kongera kubikurikira kuri ubwa rwacu rwa internet n'abahinga bishamwe mpuzamakungu ONU basavye uno munsi kwa kabiri kwaba itohoza ryigenga ku vyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomera bunwa bishobora kuba vyarakozwe n'inteko za leta ya Mali n'umurwi w'abacangiro b'abarusiya Wagner akabino gaduce dusozera makuru twatwa afitse muri kano kanya turasavye imbabazi kutunenge mwumvise twari dushimikiye ku majwi twagiye turasaba tukayabura turizera yuko mu gatondo muzagushora kuyumva kuri micro mari kumwe na Jodiane Nahazo yakoze Nadia Taha na ingenieur Joe bari kumwe mu hinga bw'izyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikibaniye tubifuriza kubandanya munoranirwa mu vyo muri mu vyose tunabatumira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu kugira mukurikirane ivyaranze umunsi wa mbere w'urugendo rwa Papa Francisco ku mugabane wa Afrika ahari muri Republika Demokarasi ya Congo hari ama video abiri yuzuye yabo babonanye n'ingene yashitse uno munsi muri Congo.